Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Edirwema ubasuza hano i Washington DC muri studio ya Karindwi kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga. Kuri uyu munsi turagaruka kungaruka ibibazo bya politike n'umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi bimaze kugira kubukira rugendo muri icyo gihugu ndetse n'ingaruka bishobora kugira mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Amakuru dukesha abahanga mu rwego rw'ubukerarugendo agaragaza ko iterambere mu bukungu mu Burundi ryari rihagaze kuri 4.7% ku ijana rishobora kugabanuka cyane kubera igabanuka rya ba mukerarugendo kuva ibibazo bya politiki bitangiye mu gihugu cy'u Burundi guhera mu kwezi kwa kane uyu mwaka. Muri studio uyu munsi turi kumwe na Calme Nibigira wigeze kuyobora ikigo cy'igihugu cy'ubukerarugendo mu Burundi, ubu akaba ari umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'ubukerarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba. Calme Nibigira, ikaze mu kiganiro muri isanga hano muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuntumira, nkaba ndabashimiye ko na duhakanya ko kuvuga ibyerekeye by'ingenzi muri kano karere cyane cyane turabiye ku Burundi kuri uno munsi turiko turayaga.
Murakoze cyane namwe kuba mwaduhaye akanya. Mbere na mbere wabaye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo mu Burundi, ibyo ari byo byose ibintu byose bijyanye n'ubukerarugendo mu Burundi urabizi, nubwo usigaye ufite akandi kazi muri Afrika y'Uburasirazuba, ushobora gutangira utubwira ese ubukerarugendo bw'u Burundi ubundi bushingiye kuki Nibigira?
No vuga yuko igisaka cy'ingenzi nkuko muvuga cy'ubukerarugendo mu Kirundi ni ingenzi cyari cyane gishimikiye ku bintu no vuga ko ari bine. Ica mbere turavye aho igihugu cacu gihagaze naho kiri muri kano karere kacu, ni igihugu gituma hariho imisi ishobora kuba iri myiza kuba imbere ico gihugu. Sahantu hashushe, sahantu hakanye, na novuga ko ari igihugu umwaka wose gishobora gutembererwa, gishobora kugenderwa ata kibazo gifise. Ubwa kabiri naco turavye ivyo Imana yaduhaye, ubwiza bw'igihugu, imisozi, ikiyaga Tanganyika, amashamba, ibimezwa biri mu Burundi, ni igihugu gito ariko kimwe ibintu byinshi cyane. Tuhereye ku kiyaga Tanganyika, nibaza ko benshi nk'uko mubizi ni ikiyaga cya kabiri cya mbere mu profondeur, hama kikaba kirimo amafi menshi cyane udasanga ahandi mu bihugu byinshi cyane. Icyo ni ikintu abantu bazi iby'ingendo barazi ko niwe abantu bava ku isi yose aho bari bakaca kuraba ibiyaga ibiri mu muyaga. Hama tubandanije ni igihugu aho kuva ari kuva mu buseruko mu buraro bwacu hariho ibintu byinshi byo kuraba. Mugabo igikuru novuga ko Abarundi gishika cyabo ingene bashyira abaza kubagendera ari ikintu gikomeye. Tubiri inyuma gato, reka turabe n'imico naho twavuye. Igihugu gifise ingoma zizwi ku isi, atahandi uzozisanga, ingene zikorwa, ingene zivugwa, imico yazo ari atahandi ubisanga. Novuga ko mu ncamake naho ari agahugu gato mu kangana karimo ibintu byinshi cyane biteye imbere kandi biteye igomwe cyo kugendera.
Madame Nibigira, noneho tugaruke ku mezi atandatu ashize mu gihugu cy'u Burundi hatangiye kuvugwa ibibazo bya politike ndetse n'ibibazo by'umutekano muke, ibyo ari byo byose nk'umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, ese wavuga ko ingaruka zikomeye cyane ubungubu ubukerarugendo mu Burundi bufite ni nk'izi?
Novuga yuko igihugu cy'u Burundi urabye ibiko biragishyikira muri aya mezi atandatu, ni ibintu tumenyereye kubona ku bihugu byose bicamo ingwano cyangwa bicamo nk'ibi bintu two turabona i Burundi, aho situation politiki igoye kugira ngo turisme ibandanye. Noshaka cyane cyane gushimikira ku kintu gikuru, abagendera igihugu abari bo bose, iyo baza kugendera igihugu baza kuraba iby'ubutunzi cyangwa baza kuratira igihugu, nta muntu n'umwe ashobora kugendera igihugu igihe cyose icyo gihugu cyama cyerekana amasanamu cyangwa kivugwa mu makuru hirya no hino ku isi ko abantu bariko barapfa, ko abantu bariko baricwa. Ibyo si biraba gusa Burundi, akarorero kari henshi, hariho ibihugu tutagiye na kure, Egypt mu twiheze byaragaragaye yuko igihe cyose amakungu yose araba igikwa kakabona kibona ko atamutekano urimo atakubaho neza kw'abantu ko hari ikigendego. Novuga rero ko igihugu cy'u Burundi yameze 6 ushima narenga gato atakamaro ko gusigura cyane byerekeye politiki. Novuga vito nshimikiye kubera abantu batemberera ibintu, umuntu wese ashaka guca kugenda ahantu nta muntu ahagarara ngo agure itike y'indege canke ngo afate imuduga awat agende gutembera ahantu aziko neza adashobora gutaha adashobora gusubira muri ico gihugu mu mutekano. Si rero ibiriko biba i Burundi birababaje kandi biraduteye umutima uhagaze kuko muri kano karere nk'uko twahagurutse twese ibihugu bitanu byariyemeje mu masezerano abihuza yuko bizokorana mu guteza imbere igisata c'ingenzi.
Hanyuma abahahombera ni bande?
Urambye igisata c'ingenzi iminsi yose cama gifatishwa n'igihugu na leta. Mugabo abahomba cyane n'abagwizatunga. Abagwizatunga mu gihugu cy'u Burundi barabahe. Uravye imyaka 6 indwi leta y'u Burundi yarahimirije cyane, irahimiriza abagwizatunga ko bogerageza bagateza imbere icyo gisata cy'ingenzi. Cyane cyane abubatse amahoteli. Turavye amahoteli Burundi yari yarubatswe imbere y'imyaka 5 iheze, ikigira incari gishimishije. Ariko igisubizo gitigisha gitanguye kuduga, cyerekana yuko abantu basanzwe ushiramo mitahe yabo bateze imbere ico gisata. Abahombera rero cyane cyane nabo uwo wese yubatse ihoteli kuri uno munsi akaba atagira abaharara mu ihoteli, cyane cyane benshi basabye n'amadeni mu mabanki kugira bashobore kuyishura, kandi ayo nayo urazi ko bigenda kose ategeza kwishurwa. Abahomba nabo nabahe bandi, abo banyagihugu bose bari basanzwe akazi mu ico gisata. Igisata gikomeye cyane, namba ntihenze i Burundi kiri mu kibanza cya 3 mu byerekeye iteza imbere igihugu. Abo bose nabahe nabo bose baronka akazi mu mahoteli, abo bose baronka akazi mu byerekeye indege, abaronka akazi mu kwakira ingenzi mu buryo bwo bwose kuva kurima n'ukwakira n'uwakira turiste mu ihoteli. Novuga ko rero cyane cyane abahomba nabo banyagihugu basanzwe bari mu cyo gihugu bari barindiye amaso kuri icyo gisata.
Hari amakuru maze gusoma mu kanya k'umuntu w'inararibonye mu bijyanye n'ubukerarugendo witwa Wolfgang, yavuze ati ubukerarugendo mu Burundi burasa nk'ubwapfuye. Akagira ati nubwo amahoteli menshi ahahombera cyane, ariko hashobora no kuvuka ikindi kibazo cy'uko zimwe mu ndege nazo zishobora guhagarika ingendo zazo kubera nta bantu benshi basura igihugu cy'u Burundi. Ibi bintu ubona bishoboka?
Birashoboka cyane. Nibaza yuko turavye muri aya mezi 6 indwi arenga aheze i Burundi, nta munsi wijana tutabona amasanamu ababaje, nta munsi tutumva ko abantu bapfuye hirya no hino. Rero iyo ingenzi zidashobora kugenda kuja kuramukanya, canke abanyagihugu bava mu ico gihugu baja kuramukanya, canke abagenda kurondera ingene boteza imbere igisata c'ubucu kugwiza itunga, bisigura yuko kumwene bahora bashika mu ico gihugu bizohava consequence. Aho rero nushaka kuvuga iki, turabe aho twavuye mu myaka itarenga 10 Uburundi bwarashoboye kuronka indege zibushikana ku yandi masoko manini aho kugira ngo nk'uko mu bizi n'igihugu kiri enclave. Novuga yuko uravye Kenya Airways, Ethiopian Airlines, SN Brussels, Flightvy zahora zishobora guhuza Uburundi ku bindi bihugu aho biri ku isi yose, bose bazora bico bivuga ati none kugira mbandanye nkorera mu ico gihugu nkeneye kubona yuko ivyo ndabishiramo bizogarukana uburyo na mvesije. Rero nk'uko mubivuze uwo Professor Wolfgang yabishimikiye ko si gusa ingenzi ikumwe n'ingenzi zishika muri ico gihugu, haba mu mabarabara nk'uko mubizi mu minsi iheze ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda hari amabisi yahora atwara abantu batwara muri Kenya, muri Uganda, mu Rwanda yarahagaritswe ku mpamvu zizwi. Rero nibaza yuko hariho benshi bariko barahomba muri situation ziri kurabamo i Burundi.
Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Carmen Nibigira, wigeze kuyobora ikigo cy'igihugu cy'ubukerarugendo mu Burundi, ubu akaba ari umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mukanya rero tugiye guha umwanya abakunzi bacu ku matelefoni. Ikindi nasaba nuko niba uri umugwiza tunga mu gihugu cy'u Burundi ufite hoteli, nawe turagutumiye uduhamagare utugezeho ingaruka mushobora kuba mwarahuye nazo, cyane cyane zishingiye ku bibazo bya politike muri icyo gihugu. Lavoisier Audace, uranyumva?
Yego, turabumva.
Ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe kubijyanye n'ubukerarugendo cyangwa ingenzi?
Nagira ntere ku ntererano turazi ku ngaruka. Ingaruka zo ntizobura, kuko murazi nk'uko mwariko murabivuga nyine, ubukerarugendo bwafashe amahoteli, kuko abavuye hanze bashikira muri ayo mahoteli, hanyuma bagasiga bafashije ba nyine ayo mahoteli mu buryo. Hanyuma murabona yuko kare twari dufise ibyo turata byinshi cyane mu gihugu, mugabo urumva ubu ntigikunda, kuko ubu icyo mbona gisigaye kiratwa ni mbona mengo ni ibiziga bitogwa buri munsi. Hanyuma uretse nabo baba hanze b'ubukerarugendo, ni uko nabo bava hagati mu gihugu baza i Bujumbura, nabo nyine baza imitima itari mu nda. Biboneka yuko n'abagituye muri icyo gihugu baza mu mujyi hagati mu gisagara cya Bujumbura, ni ukuvuga bavuye ruguru, ntibikunda, baza bafise ubwoba. Hanyuma nagira nkurikize ku kibazo nabaza uwo mutumire, yarabaye umuntu yarashinzwe cyane muri Leta. Nagenda mwaze nimba yarabikurikiranye cyane ubukerarugendo bwo bwinjiza amafaranga angana gute nko mu mwaka.
Ndavye aho twari tugeze mu rugero rw'umwaka uheze i Burundi, cyane cyane icyo twashimikira ko gikuru ni uko twabwira abantu bari mu Burundi bo nyine, abanyagihugu b'igihugu, ko bagenda kuraba ibyiza by'u Burundi bihari. Byari bitangaje kubona yuko abantu batari bazi nka ibintu bitatu bizwi byarata u Burundi. Hariho abantu batari bigere baja nko kuraba amashuti ya Karera, hari abatirwe bazi yuko muri park ya Kibira abantu ashobora kuja kutembererayo. Nibaza yuko gikuru nuko twumva yuko abagendera igihugu gusa bava hanze gusa, nabo bose bava mu gihugu cy'u Burundi bashobora kugenda bakava mu ntara imwe bakaja n'ahandi. Nongere nshigikire mu byo yavuze, mvuga yuko urugendo si gusa barara mu mahoteli, nabo bose bari muri busata bwo gufasha abantu kumererwa neza. Abo bose asa na restaurant, abo bose afise aho abantu bashobora kuja kuronka icyajya n'icanywa, ni abo bose afise aho bakorera amaspectacle, aho abantu bashobora kuja kuratishisha a cinema. Ibyo byose twige tubiharura nk'uko ari ibintu biri mu gisata kimwe c'ingenzi. Amafaranga igihugu caronka mu byerekeye bya tourisme, no shimikira ku kintu gikuru ni uko turavye mu myaka iheze abagendera igihugu amafaranga ngene twashobora kumenya amafaranga binjiza mu gihugu, ntibyari ibintu byoroshe, kuko u Burundi ntitwashobora guharura abantu binje mu gihugu baje kugendera igihugu ari ingenzi gusa. Icya kabiri naco, amafaranga ni nubiharura mu mamiliyoni y'amarundi, ayo nayo atari directement kucerekeye igisata c'ingenzi na indirectement, kuko ico gisata ntikiraba gusa abaja mu mahoteli, ni noyita yo value chain ifasha uwo wese atuma ihoteli ishobora kubaho, nabo bazana ivyo vyo kurya, nabo bose bafasha kugira ihoteli ibeho. Donc nuvuga ko igisata c'ingenzi kitari ico gikwiye kuraba muri mu kibanza kimwe kiruta iyo tubona amahoteli gusa, ni abo bose bagendesha imiduga, nabo bose izo ndege two turavugana, nabo bose asa ama restaurant fe aho abantu bashobora kuja kurondera icyo bafungura n'inshoboye, aho hantu hose hariho icyo nokwita entertainment. So novuga ko nta kitigira imfise mu mutwe ubu nyene, mugabo twari twatunge kubona ko bitanguye kuduga kandi bizamuka kandi bija mu rugendo twifuza ko byobandanya bijamo.
Madamu Nibigira, ibyo aribyo byose ubungubu urumuza bikorwa w'ibikorwa by'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ese hari ingaruka ibibera mu Burundi bishobora kuba byaragize ku bukerarugendo mu karere kose muri rusange?
No tanga urugezo, mvuga yuko ego biragira birashobora kugira ingaruka mbi ku byerekeye akano karere turiko, kuko abantu iyo bari kuraraba aho baje gutembera kenshi bamaraba akarere naho sinuvuga ko baraba gusa iyo guca Burundi nk'umuntu ashaka kuza gutembera muri Kenya ashobora kutaraba Burundi kuko ntituri kurera turi hafi na hafi mugabo hariho nk'umuntu ashaka kuja gutemberera mu Rwanda akarabiza mu Burundi atayigera haja azovuga ati Rwanda ruri hafi Burundi Burundi hari kwa bigingwano niyo nagenda gutemberera espe nzogaruka nzotaha amahoro canke byo tubimeze neza rero nico gituma tuko turaba kano karere mu guteza imbere cyerekeye ubwo rusata ico gisata c'ingenzi twama turaba twese ingere twakorana hamwe turabe nk'ibi twibutse ibyabaye muri Mombasa cyaci imyaka ibiri muri Kenya aho Al-Shabaab yateye Mombasa gisata cy'ingenzi cyose cyaragize nk'igihagarara kuko Kenya niyo yitwa ko ituma abagenzi zitemberera kano karere abantu benshi bace barondera ahandi hantu baca gutemberera ahandi hantu rero novuga yuko bibandanije gutyo hama amakuru dusoma ibinyamakuru turaba ku munsi tukabona kuri BBC kuri Voice of America kuri CNN RFI izo zose turaba twese ubundi buguma buja ko abantu bazoraba Burundi buri hehe ibihugu biri hafi yabyo nibihe hama umuntu ageze gutangura kwiyumvira aho zora gutembera umwaka uza azobanza kwiyumvira kabiri gatatu kane nibaza yuko tutari kwikona ku Burundi ari bwo gonyine buhari ariko buri mu gisata cy'ingenzi kirimo mu karere kamwe.
Urakoze cyane madam Nibigira. Kuri telefone kandi turi kumwe na Aniseti. Aniseti, uranyumva?
Ndabumva neza.
Igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe? Ni amahoro namwe.
Ni amahoro. Kambere nagomba kuvuga yari nk'intererano nkuko hari mugenzi wanjye yabivuze Burundi ntibyoroshe n'umunyagihugu ubwiwe ntibyoroshe kuva mu gihugu hagati amanuka mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane ariho haguriye amahote ndetse no mu bindi bisagara byo mu misozi hagati mu ntara ntibyoroshe agendana ubwoba kandi noneho si n'ubwoba nta n'imigambi umuntu akiyumvira gukora rero ngomba mbaze akabazo kamwe nk'uko umutumire yabivuze yuko iki gisata cyari cyo cyari gifashe ikibanza cya gatatu mu guteza imbere igihugu amwe mu gihe icuka cya politiki cyobandanye kunyene hagahera nk'umwaka Burundi ntibwohomba cyane ahubwo ugasanga za bibanza bindi by'imbeze na zone bigahomba nko mfatiye nk'amahinguriro akora ibinyobwa na cyane cyane mu izo binyobwa nka za Brarudi na cyane cyane mu izo binyobwa ko bisanga bikora mu mahoteli n'ahandi mu izo bisata by'ingenzi ni Burundi ni gocha buhomba naye maho kira hamwe yanda kajyamo gahomba.
Urakoze Aniseti kuri icyo kibazo. Reka dufate na Frederic Uranyova.
Ndawumva
ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ari kibazo twa dufite ino mu gihe ruko turaraba ukuntu bafata abantu ingenzi turabona yuko ukuntu bariko barabafata atari ibintu yerekana yuko umengo ni igihugu gitwarwa n'abantu bashobora kuba babiyumvamo abandi bantu. Yakabiri,
urashaka kuvuga iki uvuga ngo uburyo bafata ingenzi hari abantu ari ingenzi uzi bigeze bafata
nk'akarorero niyo uvuye mu gihugu cy'u Rwanda waho rubayo nta bagutunganya mu gufata bagufata nabi bavuga ngo uri umunyarwanda uje gutaca muri icyo gihe rero bituma ucyo nawe mbere bakanagufunga ndetse hari aho banyuruza no kubica bakabica ugahe ibyo banyikiye bababura.
Ikindi kibazo cyawe vuba vuba.
Igitekerezo nacyo mfite ni uko namwe abamenyeshamakuru mukwiye kujya muravuga ibintu mubona mu iki gihugu n'ibyo mwumva kuko turabona yuko mwemengo muri ko muraturerekera kwicwa twirwa twicwa umunsi atogwa ibiziga Ngozi Kayanza Bujumbura ibintu tutobirwa tunavuga ahubwo umunyagihugu ahari ubuyi nukurira nyine nukurira nta kindi iyo mukwiye kujya muravuga mushikiriza kugira ngo makungu arabikinyiye fata kandi hoho izohe igihe tuja babure nta muntu agihunga nujya muri Tanzania nujya mu Rwanda nujya muri Congo nukuguma mu Burundi mpaka bakwice tu.
Urakoze Frederic, gusa icyo nakubwira ni uko ibibera mu Burundi tubikurikiranira hafi umunsi ku munsi. Madam Nibigira, ikibazo cya Aniseti agira ati ibintu nibikomeza uko bimeze ubu ngubu bigafata n'undi mwaka, Ese ingaruka bizagira usibye kubikira rugendo n'ubundi buzima bw'igihugu n'inkezeye?
Nashaka kumubwira yuko uravye igisata cy'ingenzi igihe cyose igisata cy'ingenzi gifite ingorane ahariho hose ku isi hari ibindi bisata by'ubwi guteza imbere igihugu cyangwa by'ukwizitunga bica byama bikurikirana nabyo nk'uko nabivuze sa amahoteli gusa ni ndege nabo ahantu hashobora kuja kuronda ico bafungura n'ico banywa naho hantu hose hariho akazi gatuma akazi nk'uko amahoteli Burundi mu vyegeranyo naronse mu ndwi zitatu ziheze nuko bambwira ko amahoteli menshi yarungise abakozi babo mukira abo bakozi babo barenga hasaka tupofa y'abakozi bakora mu gihugu abo rero bose mu gihe badafite umushahara mu gihe badafite isho bahembwa ngo bashobore kugura ikintu bituma yuko ekonomi y'igihugu inovuga isubira inyuma kuko umuntu adahembwa ntashobora kugura ibikenewe ntashobora kwinezereza ntashobora kuja gutembera ahama umutekano ari muke nk'uko ari byo tubona bikobera aba i Burundi uwo mutekano ari muke umuntu wese yama yumvira ati ejo niyo nahashika bizogenda gute ikintu cyose wamukora wamwiyumvira uno munsi no mushigikira ku kintu yavuze ati bibandanije gutya bizogenda gute kino tuvuga yuko hari ikintu na kimwe ndabizi ko biko bizogenda mugabo mu gisata cy'ingenzi uko iminsi iba minini myinshi uko urugendo turiko turagira gukuca muri iki gihe bigoye by'i Burundi niko bizodufata imyaka myinshi gusura guhamagara amakungu tukabwira tuti turi yuguca amahoro ni mugaruke tugendere nkuko murabizi twari twavuye kure twari tumaze nk'imyaka itanu cyangwa itandatu tugerageza gusanura icyo gisata cy'ingenzi ubu rero twasubiye hasi bifata nk'indi myaka cumi rero navuga yuko birababaje kubona turi ngaho turi uno munsi kandi nzi neza ko bifata imyaka myinshi yo gusanura icyo gisata cy'ingenzi kugira ngo tubwire abantu ko ari igihugu kigenderwa ko ari igihugu inshuti n'abagenzi bagaruka kukibamwo kandi ari igihugu umuntu ashobora kwemvisisitamo kuko gusa baza kwatemberera twifuza ko abantu baza kwatemberera mugabo baronke n'akanya ko kubona ibyo bashobora kuhakorera nuvuga ko ari cyo kivugo cya mbere tukaba tukivura abawe.
Urakoze cyane Madame Carmen Nibigira. Tukivuga ku karere k'Afurika y'Uburasirazuba ibihugu bya Kenya, Uganda ndetse n'u Rwanda byemeranije ko bishyiraho visa imwe ku bamukerarugendo basura ibyo bihugu. Igihugu cy'u Burundi na Tanzania ntibyigeze bishyira umukono kuri ayo masezerano. Ese ubona inyungu zirimo kugira ngo habeho visa imwe kuri bamukerarugendo bose nizihe ku gihugu?
Ikomeye cyane kubona yuko umuntu ashobora gusaba visa imwe akagendera ibihugu bitatu ni ibintu bikomeye cyane cyane turabye ko ikintu cya mbere cyama kibyimbye cyangwa kigoye kuronka ya muri visa muri Afurika hariho kigwa kwereka gukorwa cyavuga yuko ibihugu mirongo itanu na bibiri byo muri Afurika bigisaba visa cyangwa bikigorana gusaba visa cyangwa bidafise amambasade akwiriye ku isi yose kugira ngo abantu bashobore kubigendera. Rero ibyo bihugu bitatu aricyo Kenya, u Rwanda na Uganda byarabonye yuko ku nyungu yabo bari hamwe bose byoshaho iyo visa imwe. Iyo visa imwe rero nayo umuntu ari Washington DC ari hafi ya ambasade y'u Rwanda ariko ashaka kuja gutemberera Uganda n'u Rwanda arashobora kuja muri ambasade ya Uganda agasaba iyo visa hama akabona gutemberera igihugu cy'u Rwanda na Kenya na Uganda. Iyo visa igurwa amadolari ijana aro imbere yaho wabanza gusaba visa atatu amambasade atatu ari mu bihugu bitandukanye cyangwa mu mavili atandukanye. Ubu rero umuntu afite kumworohereza ubuzima kugira ngo ashobore kugendera ibintu byacu. Ikindi cya kabiri kinovuga ko ari visa unique gusa iyo yabaza gutemberera ngaho mugabo ibyo bihugu bitatu byarumvikanye yuko abanyagihugu baba muri bihugu bitatu badakeneye pasiporo kugira ngo baje gutembera muri ibyo bihugu. Umunyagihugu wo mu Kenya afise carte d'identité yiwe aratembera akaja gutembera muri Kenya kandi agashobora no gufata indege akoresheje iyo karata yiwe. Iyo karata rero ntibiba bikenewe ko umuntu arondera pasiporo bararenza ngaho baje no ku banyeshuri. Umunyeshuri wese ari mu Rwanda muri Kenya no muri Rwanda arashobora gutambuka akaja gutembera mu kindi gihugu akoresha ikarata yiwe y'ishuri. Numva ko ari ikintu gikomeye cyane. Hama iyo visa unique ituma ibyo bihugu bitatu bishyira hamwe amafaranga bafise kugira ngo bigire baje kwimenyekanisha hanze nk'ubu mperuka kuva mu gihugu cy'Ubwongereza mu mundo uheze aho ibyo bihugu bitatu byose byari byakoraniye kugira ngo bibwire isi yose ati turi hamwe kugira ngo dukorere hamwe umuntu ashaka gutembera akaja kuraba amagoreyi mu Rwanda agaca arengana agacaja muri Kenya akaja kuraba Mombasa kuri Osea canke akaja muri Uganda akaja kuraba ibyiza icyo gihugu kirata ibyo rero nibaza yuko twe kubiraba kuneza yacu cyane nko ku Burundi agahugu kari gato kakiri inyuma mu byerekeye iby'ingenzi kandi urate inyungu ni inyungu nini ya cyane kuko ayo mafaranga kuri iyo visa ni amafaranga basangira ni amafaranga bakorera hamwe kugira ngo bateze imbere icyo gitata cy'ingenzi
ese igihe wari umuyobozi ushinzwe ubukerarugendo mu gihugu cy'u Burundi ibyo byo byose wagombaga kugira inama guverinoma ku bijyanye n'icyateza imbere ubukerarugendo icyo kibazo kuki mutigeze mugitanga ese ni impamvu cy'u Burundi butanga butigeze bushaka ko nabwo buba hamwe n'ibyo bihugu ko ari bitatu
nkiri mu Burundi novuga yuko icyo kintu cyari ikintu kindabishinga cyane kuko narinzi akamaro ko kico kiyo visa ndazi nihereye ko kuko narabaye muri bihugu bitanu narabaye muri Tanzania narabaye muri Kenya muri Uganda mu Rwanda n'u Burundi nararaba akamaro iyo visa ifitiye abarundi twarabishikirije turabiganira turanabipopoza hama inama bihenze yabaye mu kwezi kw'indwi mu mwaka uheze wari ari deuxième vice président w'igihugu cy'u Burundi son excellence Gervais Tshikiri yari yaje mu nama yabere muri Kenya ngahaye mu byo yashikirije yaravuze yuko u Burundi bugiye kujoininga no guparticipa muri iyo visa hama ibyo gupatisipa muri iyo visa bisaba ibintu byinshi si gusa kwinjira gusa muri iyo visa bisaba yuko amafrontiere yacu imbibe z'u Burundi dufite sisiteme elektroniki ituma dushobora kumenya abasohoka n'abinjira icyo gihe ntitwabwirwa ibishika ko byose bisaba yuko hariho no bita ama protocol dutegereza gusinyanira kuko twemeranya yuko aya mafaranga tuzohora dusangira ingene tuzohora tuyagabura Burundi bwateza kuja kukicarana na Kenya na Uganda na Rwanda tukumvikana ingene tuzoshobora gukorera ko kumva igihugu bitatu byumvikanye amadolari ijana Burundi bwiyongeye ko ngira ngo twari gushaka gutwongereza ko amafaranga make canke tukaraba ingene tuyasangira hama icya gatatu gikomeye cyane nushimikira ko u Burundi mu mwaka uheze bwari buriko urateza imbere icyo gihugu icyo gifata cy'ingenzi kuko bwarabona yuko tutashobora gusigara inyuma iyo novuga ko ntarandiriye ni uko n'abagenzi bacu bari mu Rwanda bari muri Kenya bari muri Uganda badushyigikiye kw'ico kino gati bakadutumira no mu manama tukaza ku manama yabera ngaha kugira ngo turabe ingene bandi bariko barakora
urakoze cyane Madame Carmen nibigira kuri telefoni kandi turi kumwe na Floribert uranyova
yego turabumva
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
yewe ikibazo hari ibintu namwite byankoze ko kubyerekeye uyo mukirarugendo
ntago ari mukirarugendo ahubwo ni umuhuza bikorwa w'ubukirarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba yigeze no kuba umuyobozi w'ibiro by'ubukirarugendo mu Burundi
sawa je nange nkabandi umuntu bitwa umwartiste scriptire ndi umuntu w'umunyabukorikori mu Kirundi kandi w'umuhinga kusanzwe twebwe rero icyo kibazo caradukoze ko bose ku bintu duhingura ku bisanzwe nta bakiriya tukironka urabona ko twakora ibintu bigugwa n'abantu b'ingenzi bava mu bihugu bitandukanye kuri ubwo dufite ubukene bumwe budasanzwe turakora ibintu ntituronka isoko turumva turabandana icyaka ryo gukora mu bwabo foko boraba ukuntu bokumvikana bakagarukana umutekano kugira natwebwe dukore kuko ibintu biratubabaza kabisa sinzi ko mwo muduhera akanimero muka ufasha akaza kudutembera ahantu dukorera akaraba ibintu dukora ko twebwe turakora turabahinga mu bisanzwe ni hamwe gusa ata igihugu menga bitameze neza rwose nk'uko byahora sinzi turasaba imana hari igihe bizogenda neza tukaraba ko ari icyo bodufasha kuko natwebwe turageraniwe ku bisanzwe
turagushimiye cyane Floribert kuri telefoni kandi turi kumwe na Edi Michel uranyumva
ndakumva
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe mu magambo magufi cyane
narakabata nagomba kumubereza avuza yuko ngo iyo visa ni kifise impact ku Burundi na Tanzania nani kaya yake umuyobozi yakoze iki kugira ngo yo design iki ishoke koko turavyo ugwanda na ugana na Kenya babashobora gushinga intuze intambwe yo kugira design iki tukaraba yuko uwe ntihagarutse kwevoka izo bibazo bihari yuko urundi butashobora kugira ngo kiri umuntu zo kiri umuyobozi ngo ntiyabishoboye none ubuho ategekanyije ikindi kibazo bigira kabiri nago ndamubaze baya mahote y'ubujumbura no hagati mu gihugu hari abakozi basanzwe bakorayo uwe n'ibitwarira babahaye akazi bagiye kubafasha iki utwoza na fese twaruta
urakoze cyane turi kumwe kandi na umwana wa Yesu uranyumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ndatanga gushimira umutumire kuko mu bintu avuga yakoze hari ibintu byinshi bakoze kandi byateje imbere igihugu tubonaho hari turi mu bihe bya politiki bibi natwe dufite abatware bameze kose kandi twashimira n'Imana kuko mu Burundi dufite igihugu cyiza cyane gifite ibintu byinshi nk'aho mperereye iruhande y'imetero bitarenga ijana y'umusozi wa mbere mu Burundi witwa Heha nta bakerarugendo bahaza nta mabarabara ashikayo nta kintu kimwe cyerekana ko ari ikintu cya mbere cy'akaranga ngaha mu Burundi tukaba dufite na Tanganyika n'iki ibintu byinshi mu Burundi dufite ntari kuduteza imbere ariko kubera politiki mbi y'abatware nta kintu na kimwe tuzashika ikindi nacyo nagamara amaze nk'abantu nk'abantu bize ibintu bijyanye n'ibya turisme nyine kuko mu Burundi urabona ni bake baronka akazi kandi nk'akarero nihereye ko nahejeje muri temisi duhuza ariko mushika ubu nta kazi ndaronka kandi n'ibyo bintu bya turi bya hoteleri yetu yofashe iki abantu bavyize bakiri ngaha mu gihugu c'u Burundi babone ko yamaze gutera intambwe murakoze
Que nada gana y por botar de cocodrí darán sí sí dan otro capital por aquel surí ambias con fuego se dijo iré bo monte o iré bo monte y brumi iré bo iré bo o iré bo Avec beaucoup de sèche Tu arrives à Bourri Exactement où tu es Tu verras la source de l'ingrée Les autres malais Toujours à Bourri À Macamba La danse à Gassimbo Yare fire in Yakazu, tu verras la suite de Mouishang. Il est beau, si tu montes au sang, ta guitéga, ta guichola, ta oumene le tam-tam, ta guenda, la roukinzo, le tambour sacré, l'arbre du centre du pays, ainsi que l'omise nationale. Oh, safri burundi ya vremate male sose lo te cafe la piere de banane acagua mucuzana de la costado to abuelo casigui irebo irebo comilebo les beaux enfants, les belles femmes, il est beau, il est beau mon pays, oui, il est beau mon pays, il est beau.
Ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwe, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Umutumirwa wacu ni Carmen Nibigira, wigeze kuyobora ikigo cy'igihugu cy'ubukerarugendo mu Burundi, ubu akaba ari umuhuzabikorwa w'ihuriro ry'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Madame Carmen Nibigira, wumvishije ibibazo byabo bakunzi ba radio ijwi rya Amerika, hari uwavuze ati turi abanyabukorikori ariko uburukene buraturembeje. Undi agira ati iyo visa inik ni iki wakoze wowe kugira ngo igerweho nubwo wari wabisobanuye? Hanyuma hakazana Edi umwana wa Yesu ugira ati hari ikibazo ku banyeshuri barangiza kwiga iby'ubukerarugendo ariko ntibabona akazi. Mu magambo make
nashaka kumubwira yuko nkuko nari nabisiguye mu mwaka uheze, twari twagerageje ibyo dushobora byose kugira ngo dushobore gutanga icyo cyifuzo ku barengwa igihugu, kuko twege dukora mu by'ingenzi twashikije ibyo twashobora gushita. Hama abarongoye gucaca akariho nubwo bafata iyo ngingo. Rero aho ndi uno munsi nkaba nserukira ibihugu bitanu, nkaba nkora mu East Africa, ndaba nyine ibyo bihugu bitanu byokorana canke kugira biteze imbere igisho kitata c'ingenzi. Gikuru novuga numubwira nuko ku rwego rwacu Uburundi ntitubwibagira, n'akarorero gatono babwira nuko mu manama dukora tutabibagira. Nk'ubu hariho inama twagiriye Mombasa mu kwezi kw'icumi, abarundi barazaritavye izo nama, hama turagerageza kurabira hamwe icyo twofasha icyo gihugu cacu mu vyerekeye cyane cyane ko batibagirwa, kuko kino gisata c'ingenzi uko bigenda kose Uburundi butegereza kubandanya bubaho kandi butegereza kubandanya buzobandanya ejo na hirya y'ejo. Icyo gisata c'ingenzi rero twege cyane cyane dufasha abagwizatunga abo bose bashize amafaranga yabo muri icyo gisata, ni ukugira ngo turabe ingene muri iyi minsi igoye igihugu cacu kiriko kiratambuka twogerageza kubafasha. Mu byo tubafasha bya mbere ni uko babandanya babacutika ubucuti nabo tubana. Nk'uko mubizi aba mbere bagendera igihugu cacu muri kano karere n'abanyarwanda aribo batubana, aribo Abakenya, Abaganda n'Abatanzania. Abo rero bahora baza kugendera Burundi baje kudandaza, baje kurara amahoteli ariko barahaca kora bafite ibyo baje gukoraho. Tubandanya tuvuga tuti na uko bigora kose ejo ntimwibagire Burundi, turacabakeneye. Ikindi cya kabiri ni uko aho ibyo dukora byose twama dushiramo Burundi, tukumvira ijwi ryabo, tukabaza ko mukora iki, ni iki twabafasha. Kuri visa unique naho icyo ni ikintu gikomeye ko ndabishimikira ko ni volonté politique, niko nabivuga. Abarongoye igihugu cacu nibashiremo ingufu babone yuko Uburundi buzogira akarusho dukoreye hamwe, ko nta hantu na hamwe umuntu atera imbere akora ari wenyine. rero turavye aho Burundi buri n'ibihugu bidukikije byo muri kano karere turabanyuma w'ico gisata twari dutanguye kuzamuka buke buke dufashwa n'aba babanyi bacu aribo batuzimiriza umuriro aribo inshuti zacu aribo baturabira imisi yose igihe bakeneye ko tukorana novuga ariko ku neza y'igihugu nosaba yuko abarongoye igihugu mu misiza.
Hello, Madame Carmen Nibigira Uranyova. Madame Nibigira Carmen, dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, ariko reka twongere tumushakishe, nitumubona turakomeza tuvugana nawe, tuganira nawe ku bijyanye n'ubukerarugendo mu Burundi ndetse no mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, uranyumva?
Ndabumva, ndabahaye mwiriwe kuko imyotwe y'u Burundi ni kumugoroba. Ndiko ndabumviriza n'abarundi turabateze amatwe.
Murakoze cyane. Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ego, bwa mbere nubwo uwo mutumire bigoye ngirara adakunyishura kamwe n'akabazo akandi n'agatekerezo.
Komeza, ndaza kucyandika hanyuma tukimubaze.
Ego, mbega ko twagize Imana akaba yahoze ari mu barongozi b'ubwo bukerarugendo, hanyuma ubu akaba ari muri akaba ari umuhuza bikorwa muri mu bihugu bya Afrika, yoba none yaratohoje neza arabona yuko ngahe iwacu Burundi bukerarugendo bwoba bwatanguye kugenda nabi kuva igihe cinjiriye muri ibintu by'umutekano muke, kuva igihe babandi bashatse gusenyura ubutegetsi. Yoba yarabonye neza yaraharuye akabona mbega twa twamanutse ibikigiri bingahe canke imbere yuko ibyo bitari bwabe twari tugeze kuri kangahe ku buryo woca umengo twasubiye inyuma kubera muri aya mezi atatu cankwane. Hanyuma kumbure ikitekerezo canje nato yogenda gute kugira ngo nk'ubu mu Burundi batuvugire ibintu batabanje kuganira n'abayobozi kugira ngo babereke yuko ibyo abo bantu ari byo. Jewe nashaka kwibaza nti namwe mwogira ingufu mukadorondera abazo bayoboye ubwo bukerarugendo ngaha mu Burundi, kuko jewe ndavye ahantu bita kuri Medeviva usanga hari ibintu byinshi, hari hingwe, hari ibintu by'amayoka binini. Rimwe rimwe niyo tugiye nuko mwebwe muri kure muratuma muze murabe mudosanga abakerarugendo barako kuko n'ubu no mu Rwanda mengo na Tanzania baheruka kuza kudandariza ngaha mengo baramaze ndwi yose baraho bita kuri tampete. Rero nubwo byoshika hakaba hari umwe canke babiri ati bakenya kuza mu Burundi, je sinovuga yuko ngo mu Burundi ntitukigenderwa kuko benshi babivuga muri iyo womengo n'intambara, ariko nta ntambara ni ukuvuga yuko abantu bose baragenda ku murango kandi umuntu wese agasheki yaja kuko n'abavaga ibujumbura baraduga no hagati muri interiyeri. Rero sinovuga ahubwo ngira ngo nk'uwo muhuza bikorwa yoca ari abakadodara aratuvugira nk'uko yabivuze akababwira ko mu Burundi kigendwa atangorana ihari kumbure ngira n'ubukene nk'ubwo ku isi yose dusanzwe hatanzwe hari ubukene mugaa sinovuga ko mu Burundi kuba ubu twaba twabuze abakerarugendo kubera ibitwinjiyemwo. Murakoze.
Urakoze cyane Jean Baptiste kuri ibyo bitekerezo byawe. Turi kumwe kandi na Renatus Niyongabo. Renatus, mu magambo make cyane.
Igitekerezo nari mfite nashaka kubaza.
Yego.
Ni muri giteranye ahantu ku gasantire k'ahantu bita mu Ibambo.
Ikibazo vuba vuba.
Inuzenye ku bw'umutekano muke uri hagati mu gihugu. Njye n'umuntu ntangiye bitasi imizigo yaho iboneka myinshi ariko kubera umutekano muke ubu nta kintu na kimwe kikirengana, umuntu arica nta kintu na kimwe abona. Nacyo nashaka kuvuga ubugwanire rero hakurita mu bintu by'u Burundi abarikeye biraba ubwatike kacu mu Rwanda nago kubyitamwo Rwanda icyo rwari kudufasha hagati ukaduhanura ukatamwo amabisi mugore ukaguca rutamwo ayashushe ukabandanya gushyiramo umuriro iki kibazo nayo nari bise byari byo.
Urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Christophe. Christophe, uranyumva? Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe mu masegonda make.
Sinagomba kubabaza kubera kibone iyo haje abantu bapfuye nko mu Rwanda nta muntu yaca bafata iki kandi bumva yuko imigenderanire imera neza.
Icyo kibazo ntago twashobora kugisubiza kuko tudashinzwe umutekano kandi nta nubwo ari twe tubafata. Ushobora kubaza ikijyanye n'ubukerarugendo n'ingaruka wenda bushobora kuba bwaragize
abazavuye mu Rwanda bafata nk'ibintu byabo gukora ngaha mu Burundi barafata nabi bakabapfunga umva ntibigenda kuko byari bikoreye mu mategeko.
Urakoze cyane Christophe kuri icyo kibazo cyawe.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza?
Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezweho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezweho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Carmen Nibigira Jean Baptiste yagize ati waba waratohoje ukamenya amahera cyangwa se amafaranga ubukerarugendo bwinjizaga mu Burundi mbere yuko ibibazo bitangira nayo bumaze gutakaza. Akagira ati akurikije ibyo abona mu Burundi, ibibazo imisi biba mu Burundi nta ngaruka byagize ku bukerarugendo.
Urakoze cyane kumva icyo kibazo. Nagenda mwishure ndambwira yuko yavuze ati ko ibyo tuko turavuga eske hari abo twabarije b'i Burundi. Nagenda muhumurize ndambwira yuko ku kwezi ndakurikira ibiba ku Burundi, ndaronka abo batubwira amakuru y'i Burundi cyane cyane abo dukorana nabo bashinzwe icyo gisata cy'ingenzi, aba bagwiza atunga bari muri association yemewe n'amategeko y'i Burundi ariyo la chambre sectorielle du tourisme na hôtellerie y'i Burundi. Ariko twagiranye inama haciye indwi zitatu ngaha aye muri Kenya i Mombasa, turandikanira turavugana hama iz'amafaranga y'igihugu cyaracinjiza cy'u Burundi. Nagenda muhe urugezo yuko mu mwaka w'ibihumbi 2013 u Burundi bwababa imiliyoni 4 z'amadolari y'Amerika bwashoye kwinjiza muri icyo gisata. Mugabo aya mafaranga ni amafaranga uraze mu myaka igeze twahora twinjiza yari amafaranga make kurusha ayo oye. Hama tugaca turaba ubuzi icyo gisata cyahora gitanga mu buryo butandukanye cyane. Hariho abakora muri icyo gisata, abakora amahoteli, abakora mu byerekeye kwakira ingenzi ku kibuga cy'indege, abakora mu restora n'amahoteli ahantu henshi, kandi abo bose badaharugwamo muri ayo mafaranga niko ndavuga. Nubwo ku icyo gisata rero amafaranga akinjiza ari amafaranga menshi cyane, icyo numuhumuriza ndamubwira ni yuko tuvuga ibintu gutyo gusa, tuvuga ibintu dufise aho tubikura, dufise ibintu tubona nk'indege ya Kenya Airways iheruka kutwereka ibyerekeye abatemberera igihugu cy'u Burundi bagiye bafata n'iyo ndege yabo. Icyo gitigiri cyamanutse cyane, mu kumanuka cyane rero bituma zitwereka yuko atabagendera igihugu cy'u Burundi. Indege ishobora kuva i Bujumbura irimo abantu muga mu gusubira inyuma isa n'igaragara. Ibyo rero nibaza ko atari ibintu dukura mu kirere. Icya gatatu, cya kabiri nacu turaba amaviza igihugu cy'u Burundi kironka, uraze nayo twaronka mu myaka ikeze. Ofisi nasiyonali du turizme du Burundi iheruka kuduha mu kwezi kw'icenda ibiharuro bashoboye kuronka kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatanu. Turabona yuko abinjira mu Burundi bakiye ku kibuga cy'indege ari abantu bake turabye abinjira mwaka uheze. Rero nomubwira yuko hariho ibintu byinshi turabira kwa amaindikateur menshi atwereka yuko abagendera ibihugu ari bake uraje umwaka uheze. No mu bihugu hagati nyene turaraba ingingo zifatwa, turaraba ibyo tubona mu binyamakuru no hanze, aho mu ijoro abantu badashobora kuja kugutembera nk'uko bahora babikora. Ibyo byose bitwereka yuko abo bose bahora baja kugororeza ku mugoroba bakaja gufungura canke bakaja gutemberera ahandi badashoboye kubikora.
Urakoze cyane Madame Carmen Nibigira. Ngira ngo icyo Jean Baptiste yahereho ahani navuga ngo ayo makuru dutanga wenda tushobora kuba tudayafitiye gihamya, gusa nanjye ubwanjye hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa karindwi nari mu gihugu cy'u Burundi, aho nigeze kuba muri hoteli aho twamaze hafi ibyumweru birenga bitanu tubamo turi abantu batarenze batatu muri hoteli yose. Ibyo rero ni ibintu bifatika kandi bigaragara. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Diomede uranyuva?
Miriwe neza nyakuwa mwenye kemako.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Yego, ndigwema mbanje kuramutsa ndamutsa n'umutumire.
Yego, turakumva natwe turakuramukije.
Yego, ndaramukije n'abarundi bose ariko baratwumviriza. Siniyagiye ari ihiye muri Leta Zunze Amerika n'abanyepolitike bose ariko baratwumviriza.
Ikibazo cyawe?
Yego, ku gitekerezo kiwanje cyakuvuga ku bintu by'ingenzi. Turaze amamodoka mu Burundi, turabona amamodoka ubu ntakiba menshi kuko kubera ibintu by'amahoteli, kubera ibintu by'umutekano. ahubwo nyakubahwa yarakwiye kuraba uko nyine ibintu byogenda mu buryo kuko turabye imodoka benshi ahasigaye haza imodoka nk'iyi kubera kwirinda umutekano none na nyakubahwa kucyambe mbe nimuzogira uruhombo kubera ibintu by'ingenzi icyo ni cya mbere kigira kabiri nacyo cyakuvuga ku byerekeye ingenzi niwe muvuga ngo hari ingenzi ngo ziza mu Burundi mbe ntimubona ko ingenzi zihava zibabana nk'iyi kubera ibibazo by'umutekano icyo ni cya kabiri kigira gatatu nacyo none na nyakubahwa none mbe mukore kugira ibintu bigende mu buryo ngaha mu Burundi kugira tubone abantu benshi baza mu Burundi bwacu murakoze
Madame Carmen nibigira ibibazo bya Diomede nubwo asa nkaho yabibajije nko bibaza umutegetsi mu gihugu cy'u Burundi ariko nibaza ko nk'umuntu uhagarariye ubukerarugendo muri Afrika y'Uburasirazuba wagira icyo umusubiza
Ego murakoze cyane no mugira no muhumuriza nti naho iki gisase cy'ingenzi atari je wenda gishinzwe mu bice by'uko cy'u Burundi nibaza yuko aho ndi muri Kenya nk'abaserukira ibihugu bitanu mu byerekeye byo kuteza imbere gisase cy'ingenzi mu cyatero magwiza tunga u Burundi ni igihugu cyanze kandi birababaje kubona tuko duca muri ibi bintu ndavye aho twari tuvuye naho twari ko tugeze uno munsi naho twari dufise akaduza keza kari imbere yacu rero bikuru nuko twese twumva yuko igisata cy'ingenzi ikintu cya mbere gikomeye kugira ngo icyo gisata kivanda n'igikomera kandi kibandanye kibaho atari u Burundi gusa atari mu Burundi muri Amerika ahari ho hose ikintu cya mbere nyamukuru ni umutekano umutekano ku banyagihugu bahaba umutekano kubahatemberera umutekano kubahaza kuza kugwiza itunga muri ico gihugu ico nico ca mbere ica kabiri mu twese tucenta dukora muri kino gisata kuko tuzi yuko abagendera igihugu baba bashaka ko baje gutemberera igihugu bagiye uko bazohamererwa neza bakahabaho neza hano bagasubira inyuma iwabo bafite byinshi byita bazoja kurata kiki byico gihugu baroyemo mwibuke ko nabantu batora amafaranga yabo bakashira ahantu kugira ngo bazoje gutemberera hawe novuga nk'igisata cy'ingenzi nico gisata cya mbere kiri democratic nta muntu agushira ku inkoho nta muntu agusunika ngo uje gutemberera ahantu ndashaka rero hari ibihugu byinshi ku isi uno munsi bise jose tutakise muri uno mwanya abantu badashobora kuja gutemberera rero twege tuvuye inyuma twari dufite n'imyaka myinshi twakiyemo igoye byatuma yuko ahubwo twari dukwiza kwiye gukazanya n'ingufu kugira ngo ejo niho haba heza i Burundi duhaguruke kugira ngo tugiteze imbere kandi twiyumve yuko tutegereza gukorana n'aba babanyi bacu ababanyi bacu bateye imbere nka Kenya imaze imyaka 40 cyangwa 50 icyo gisata bagiteze imbere rero duhaguruke twifurize igihugu cyacu amahoro hama ejo ni heza ku bo wese yifuriza neza igihugu cyacu
ese mwebwe nk'abahagarariye igisata cy'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba hari ingorane muhura nazo cyane cyane iyo mugerageza guteza imbere icyo gisata ahanini zishingiye ku bibazo bishobora kuba biri mu gihugu cy'u Burundi
nibaza ko ingorane ya mbere twoshimikira ko cyane cyane nuko twumva yuko icyo gisata cy'ingenzi cari atari gisata cy'ingenzi cyonyine cy'u Burundi hariho abakenya abanyarwanda cyane cyane abaganda bari bamaze gutangura kudandaza icyo gihugu rero agahombo si agahombo k'u Burundi gusa n'agahombo kuri uwo wese yari amaze gushiramwo ubutahe wiwe twibuke ko hariho abakenya bari bafise bari batangiye kuza gutemberera u Burundi baratangiye kuza gukorera akazi i Burundi baratangiye no mu mahoteli nibo benshi twara tubona baza kudufasha gukora no guforma abakorera mu mahoteli agahombo sinuvuga ko ari ak'u Burundi gusa n'agahombo k'aka karere ka twebwe twibuke yuko ibihugu byacu bidukikije turacari igihugu kiri enclave turacakeneye yuko dukorana n'ababanyi bacu kandi tubakeneye ko byinshi kugira ngo ibintu bigugwa biva kwipo ya Mombasa canke ya Dar es Salaam bidushikire rero turaba ico gisata cy'ingenzi kinwa nokakure kuruta gusa gisata cy'ingenzi ni gisata cy'ukugwiza itunga ni gisata gituma abantu baronka akazi ni gisata gituma abantu bashobora kwiyungunganya mu buzima bwa minsi yose bakabaho rero novuga ko igikuru nuko twumva ko ari akarere kose kahahombera u Burundi utarimo
Madame Carmen Nibigira nagira ngo ngushimire cyane akakanya uhaye Radio rya Amerika ngushimire ibitekerezo utanze ndetse n'inama utanze kugira ngo ubukirarugendo bukomeze butere imbere mu karere urakoze cyane kuri akakanya Madame Nibigira
murakoze cyane kudutumira hama nejo ntimuzotinye kutubaza ibyerekeye ico gisata cy'ingenzi byaba mu Burundi cyangwa muri kano karere murakoze cyane abashimiye n'abarundi bene wacu barondekanye kukutubaza ibibazo hama murakoze cyane
urakoze Madame Carmen Bigira wigeze kuyobora ikigo cy'igihugu cy'ubukerarugendo mu Burundi ubu akaba ari umuhuza bikorwa w'ihuriro ry'ubukerarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba nshimire namwe nshuti mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro muri isanga cyanone nshimire injeniyeri wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro ndetse na Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwakira telefoni no guhuza kino kiganiro muri studio ya Karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nange Ed Rwema mukomeze mugire umunsi mwiza.
Nabonye mana sinzi kwari byo imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira ivyo nabonye mana sinzi kwari byo imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira nabonye abantu bingeso mbimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu bimico mibimi binyinshi zitandukanye bikaza ninjane mu bihugu no mu miryango bigatuma abana bawetu bana tutumvikana mana tumbure nice wengana n'ubumuga bw'amaso baba mbona ibintu nkafyutse bibi kandi ari byiza acira urubanza bona tegereza kurucira nimbara uko bimeze mana mbabarira icyo nabonye mana Sinzi kwari byo imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi kwari byo imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira nabonye abantu bica abandi kandi batabajya mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dukwiye kwisiga tukabisiga akaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana umbure nice wenge ndambona ibihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibintu mweranda hari nigiye mbona ibirenge y'ukwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubabarire ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira ibintu byinshi sino bivuga byose mana nabonye abiziko badashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenyi yatana kimwe batazi ni we waturemye garagaza udutahure mana ibyo nabonye mana sinzi ko ari imbari jewe ngwaya maso mana mbabarira ibyo nabonye mana Imbari cyo imbari cyewe ngwaya maso mana mbabarira barera icyo nabonye imbari cyo imbari cyewe ngwaya maso mana mbabarira icyo nabonye mana sinzi kwari cyo imbari cyewe ngwaya maso, mana mbabarira.